Nyakubahwa President Sylvestre Ntibantunganya, murakoze cyane ku kanya muhaye radio Ijwi rya Amerika. Nk'umuntu yahoze ayoboye igihugu, murashaka kutubwira cyo mwiyumvira ku myerekano iri kiraba mu gihugu muri iki gihe? Murayishigikiye?
Ego, onako imyerekano benshi bavuga bati yavuye ku cyumviro cyavuye mbere cy'imingingo y'umugambwe CNDD-FDD wo gushyira imbere umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ngo awuserukire mu matora y'umukuru w'igihugu yimirije. Hanyuma hakaba rero Abarundi atari bake, hakaba mbere n'abandi ari abagenzi b'u Burundi cyangwa muri zerekeye imigenderanire y'u Burundi, haba n'ibindi bihugu cyangwa ayandi mashyirahamwe y'amakungu, bari bagiye bagira icyo bavuga ko bagira bati biteye kubiri n'ibwirizwa shingiro, biteye kubiri n'amasezerano y'Arusha. Haragiye hatangura rero kuca habaye iyo myerekano imaze iminsi ivugwa ngaho i Bujumbura, mbere no mu gihugu hagati hari dutanguye kuyumva ntizagitega. Abantu bajya rero muri iyo myerekano bakagira bati tugiye mu myerekano kugira ngo duhagararire amasezerano y'Arusha, kugira ngo duhagararire ibyirwa shingiro. Kuri jewe rero icyo novuga ni uko inzira ngiyo urugamba ngubwo nurutegera ndarutegera. Ndarutegera kubera iki? Kuko nzi kandi mbona aho amasezerano y'Arusha n'ibyirwa shingiro rero yabyaye bishikanye igihugu cy'u Burundi mu gihe cya none. Nagira ndabigusigurire ngira ngo mfatiye ku bintu bine cyangwa bitanu. Ikintu cya mbere ni uko ayo masezerano yafashije igihugu gushinga inzego zijejwe amahoro n'umutekano zemewe kandi zizigiwe n'Abarundi bose, ugiye kuraba yuko atapfuko bwogira ubu ngo burazikumiriwemo. Icya kabiri ni uko ari amasezerano yatumye hashingwa inzego nshingwantwaro cyangwa inzego zirimo abaserukira bene igihugu, yaba inama nshingamateka, yaba inama nkenguzamateka. Usanga kandi ubwoko bwose burimo mu bitigiri bitomowe n'ayo masezerano n'ibirwa shingiro, bigatuma rero ukwivigiranira hagati y'abantu no kubona yuko bose bahagarariwe biba koko ikiboneka kandi cyazanye ineza mu gihugu. Icya gatatu ni uko kuva ayo masezerano abayeho kandi kirakomeye, yatumye rero kubera ibyo byose tumara imyaka irenze cumi ubu igihugu n'ukuri atawogira ati hari intambara ntazangimba inzigi twari tuze mu myaka iheze zibaye. Twari tumaze imyaka irenga cumi turi mu mahoro, turi mu mutekano mu gihugu. Icya kane ni uko aya masezerano kandi yatumye inzego abenegihugu bitorera, waba urwego rw'umukuru w'igihugu, waba urwego rw'inama nshingamateka, urwego rw'inama nkenguzamateka, inzego z'abaserukira abenegihugu mu makomine bitwa abantu bo mu makomine, ari inzego zimara ikiringo zatorewe, ibintu bitari bwaboneke kuva igihugu cyacu cikukira. Icya gatanu mbere gikomeye cyane muri byose ni uko rero kubera izo nanozaguye byose hariho ubu ikibazo cyerekeye ubwoko cyari cyazinganitse igihugu. Ubu ari ikibazo cyataye rwose ubukari, mbere tubona yuko cyari kukigenda giherengetera mu migenderanire y'Abarundi hagati yabo no mu byerekeye gutunganya intwaro y'igihugu. Urumva rero ayo masezerano y'Arusha yatumye dushika ngaho, ibyo bwirwa shingiro byatumye dushika ngaho. Birumvikana rero ko Abarundi na cyane cyane urwaruka mbona bagira bati reka tubahagararire kuko bose babona aho byadushikanye. Ndibaza rero n'ukuri ko twese turi Abarundi dukunda Burundi, twoza dukurikizana agatima ntembero. Buriya mbaye nkanye n'Abarundi aho umukecuru atoye uruhindu ahita mu Ruganda, aho twahatoye amahoro mu Ruganda rwacu rutegerezwa n'ukuri kuba kubahiriza gukomeza kugira ngo aho twafitse aho kutuhabandanirize. Ko kuri jewe amasezerano y'Arusha aracyafise uruhara runini cyane ngo tubandanye kubaka dukomeza ibyo byose nakubwiye. kamari kuyahagararira abantu kaza hasi ari bintu je numva kandi nshigikira.
Murakoze cyane nyakubahwa Perezida Ntibantunganya. Iyi myiyerekano abantu batanguye kugira imaze iminsi ine aho hamaze gupfa abantu bashika kuri batanu, ibaye nyuma yaho umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yemejwe n'umugambwe CNDD-FDD ko ariwe agiye guserukira uwo mugambwe mu matora yimirije. Ariko hasohotse nyuma yaho itegeko rivuga yuko abantu batemewe kuja mu myiyerekano, ivyo mwavyakiriye gute?
Icyo ni kibazo naco nyene nibaze kugikomeye cyane gose. Kubera kuko muri kino gihugu hari amaze nk'amezi atatu haba imyiyerekano igenda irategurwa hirya no hino n'aba canke bariya ishingiye ku cyo kibazo. Harabaye imyiyerekano yateguwe na Leta bayita bati ni imyiyerekano yo guhagararira amahoro mu gihugu, hanyuma harabaye imyiyerekano yateguwe mbere n'umugambwe CNDD-FDD. Cagiye kiboneka nuko iyo myiyerekano ubona yuko Leta itigeze ibigora yinaniza. Ubu naho haraza rero abandi badakwiyerekana bagira bati ntitwemera yuko ukutoriko turavuga mu kanya ibwirizwa nshingiro, ntitwemera yuko amasezerano y'Arusha ahunyangwa. Kuri abo bagira bati tugiye guha kurondera ikingo cya gatatu umukuru w'igihugu yakirangije ugiye gusoma amabwirizwa kuko yatanguye umwaka wa 2025. Kunaniza rero abo bandi bituma umuntu yibaza ibibazo mu kubera iki. Aho rero ni waca haje ingorane kugenda abantu babibona bakibaza bati mbe mu Burundi hari umwana n'ikinono, naho hoba rero hari nkaha wagira uti ntizagenze uku dufate nk'uko abapolisi bo kwigenza bagiye mu myerekano. So gucu genda gakoresha ingupu zose ufise n'akari gasigaye gwahereza ko kandi uri kuratuza abantu ataco bari kwanonona, uraheza ugafata intumbero y'ugukoresha ubuhinga wize abo bantu kabari kwimyekano bakayigira bakayiheza neza hanyuma wowe ukaragusa pakaco wonona. Ariko mengo suko bigenda cyo gituma mbere jewe mu minsi heze nanahanuye abapolisi bacu kuko nabi wacu sanga umuntu n'ab'igihugu twese nkabibutsa yuko twabaronsa abapolisi biciye muri ya masezerano y'Arusha yuko ari agateka kabo ko narwo rw'abapolisi rwahuriyemo abahora bagwana mu minsi heze ari abo mu bapolisi ba Leta ari n'abavuye muri ya mihari yagwana ko ahubwo bibaye iteka no turazi duhinga bagiye bigishwa n'ibihugu ducuditse kugira ngo abigishwe ubuhinga bwo guhagararira umutekano mu gihugu kwahubwo ubwo buhinga bakoresheje bwubahirizwa ari we wese. Nibaza yuko muri kino gihe rero umwe wese ari muri twe banyapolitike ari ni muri izo nzego nyine tuzajya twikubita gashi tukagera dufata twese ko turi abana ba mugabo umwe dutegerezwa gufatwa cyo kimwe atanya gupfananya gukira atamwana n'ikinono.
Murakoze cyane. Muri aka kanya murashikirije uko mubona ibintu byifashe cyane cyane nyuma y'imyerekano yahitanye abantu, mubona none igihugu kigana kijahe muri imisiri imbere uravye kubimaze imisi biba muri indwi yonyene, mwotubwira ko mubona ibintu bigana bija? Murakoze cyane.
Urabona yuko muri kino gihugu twarakomeretse cyane gose kuva mu myaka ya 60 kandi si n'Uburundi gusa byakomeretse, urazi n'ibyabaye muri kano karere na cyane cyane mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda mu myaka y'1994 gushikaho bashika ryaho mu bwoko yagiriwe Abatutsi. Navuze n'intambara rero byaciye bitera muri kano karere na cyane cyane mu gihugu cya Congo bikagira ingaruka mbi kuri twese muri kano karere. Cyo gituma turi abarongozi haba abarongozi bari mu nzego z'igihugu ntanguriye ku nyamucubabiro mu kuryo guca Burundi, haba abarongozi mu zindi nzego n'amashinga mateka n'amahingu z'amateka, abarongozi mu migambwe, abarongozi mu madini na cyane cyane mu idini usanga rifise abantu benshi muri kino gihugu mbere n'andi madini yose bari hamwe, abarongozi mashyirahamwe adaharanira ibyiciro bya politike, abarongozi mu masendika, abarongozi hose umwe wese ategerezwa kugira kigoro kanyemegwa kugira igihugu cacu ntigisubire inyuma. baravuga bijyanye n'ibyo gukinga aba bose baduhanura hirya no hino bagira ati nyabu n'abarundi mukinge nimuze mwibagira yuko mwihenze ibintu byanyu bishobora gutirigana bigashikana hazi nibaza rero yuko abantu bose bagenda bumviriza hirya no hino hanyuma bagatanga iyo ntererano ya nkenerwa mbaye nka wa wundi muri bibiri yavuga ati umwungere mwiza yigura intama ziwe baradirije cyane ku munsi w'Imana uheze mu mashengero yose yo ngaha mu gihugu kuko nibyo basoma mu njiri n'ukuri harageze yuko abarongozi muri kino gihugu kuba abungere beza yigura intama zabo intama zacu ni iki gihugu cy'u Burundi n'aba barundi na cyane cyane twese turi intama nk'umukuru w'igihugu yaragijwe ni ukuvuga rero yuko hageze kwerekana ko dutegera ingene twigura intama zacu naho twogira ngo ngaha turiko turatonekwa ari hamwe ugira uti ngiye gukora igikorwa cyotuma u Burundi bukira uragikora erega aha niho habonekera no tuvuga ko bigura igihugu hari abacyigura n'ubuzima bwabo bakabushira ngaho hari abacyigura mu kugira bati aha nari ndahafite uburenganzira ku nyungu zanje ubwo reka inyungu zanje ndazishire mbe ndazibagiye nshire imbere inyungu za bose inyungu z'abarundi aha niragira mperezo nganje nibuka Mandela niwe yigeze kuvuga igihe bamufata bakaza kumupfunga muri 1934 irivonye muri rwa rubanza rwe rwavugwa nibuka ari karabure nakagira ati jewe Mandela nditeze mbere no gutanga ubuzima bwanje kugira abanyafrika yetu bagire ubwigenge bagire kwishyira no kwizana natwe ubu si ubuzima dutanga ahubwo ni inyungu tunyungu tumwe tubatugira tuti twotanga kugira abarundi tubakize nitwongere gufata inkingo n'intumbero zibasubiza mu kaga bibaza kuhira ijambo n'ukuri abarundi banyumva na cyane cyane abarongozi mu bandi baryumviriza bakumva ko dushitse aho twerekana koko icyo turi nicyo dushaka kandi dushobora kumarira kino gihugu
nyakubahwa President Sylvestre Ntibantunganya yahoze arongoye igihugu cy'u Burundi murakoze cyane gose kukanya muduhaye kugushikiriza uko mubona ibintu bimeze mu gihugu muri aka kanya murakoze cyane
murakoze namwe